Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya munani munyonyo n'umwaka w'2025 tuti namwe bagenzi mwashimiye ukurikira radio Nzamba gatakawe ndabahaye mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni ryasango ry'amakuru mu Kirundi nayo akaba agizwe n'izingi n'umurunguru zikurikira nani kwa mashirahamwe yaharanira hagati ka kazi na muntu CBDDH urahagaritswe ku mutima n'imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ituza baharanira hagati ka kazi na muntu aho muri ino ndwi yifatiye mu gahanga umukuru w'ishirahamwe Parseme Protein Kumana amabwiriza ko akorera abakoloni kandi ko afite amatungo adafiguritse irari n'ibizi umuyobozi ishingwabikorwa muri ubwo runani avuga ko iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ishobora gukwegera akarambaraye bose baharanira agateka ka zina muntu abarimyi b'ikawa bo ku mutumba Murambi muri zone Busigane muri komine Ngozi bavuga ko baheraniwe amafaranga y'amezi abiri y'ikawa bashoye mu kwezi kwa kabiri n'ukwa gatatu muri uyu mwaka basaba ko bafunganirizwa ngo kuko bugarijwe n'ubukene ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu bo ku mutumba Tondero muri zone Gazi muri komine Kayanza biturutse ku ikena ry'amazi rimaze igihe kitari gito bavuga ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike hadasizwe inyuma korera aya n'ayandi mu kanya sambikazi
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiriye kubaramutsa runani rw'amashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH rurahagaritswe umutima n'imvugo y'umukuru w'igihugu ituza abaharanira agateka kazi na muntu uyu ndwi Evariste Ndayishimiye akaba yarifatiye mu gahanga Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme ko akorera abakoloni ko afise amatungo adasiguritse bene kuba adakwiriye kurongora ishyirahamwe ryigisha abanyagihugu kuko hariho ibyo atujuje ibyo bikiyongera ku byo yaheruka kuvuga kuri Pacifique Nahazwe arongoye ishyirahamwe Focode ku ibyo avuga abivuga kubera ababajwe n'uko indongozi z'uno munsi zifise ibyo bafungura irari n'ibizi umuyobozi ishingwabikorwa urunani CBDDH aranegura iyo mvugo yambika ibara yongera igatera ubwoba abahanira agateka kazi na muntu kuko iyo mvugo ishobora kwegera akarambaraye abo bose bahanira agateka kazi na muntu tumukurikire
tukabibutsa yuko ibyo bitero mu majambo avugirwa mu banyagihugu mu majambo yategerezwa kuba ari amajambo y'ukubahiriza umunyagihugu wari we wese agaheza akabona yuko ari nko kwiyamiriza abahanira agateka kazi na muntu bahora banonosora bagasoma bakongera bakatohoza ku mabi ariko arakogwa mu gihugu haba mu ubutunzi mu by'intwari bereye mu by'umutekano mu bibazo bitari bike bihanze abanyagihugu kandi umunyagihugu wese yifuza yuko byohinduka maze no mu mukuru w'igihugu nawe nyene aho arabyiyamiriza aho aravuga amabakoregwa abanyagihugu bakarenganye bakoregwa abari muri prison amakosa yo mu butungane abanyuruzitunga ry'igihugu ibihe bitari bike byerekana yuko ibyo abaharaniye agateka kazi na muntu baba ariko baratabara igihugu kandi n'umukuru w'igihugu nawe nyine ahora bivuga aho rero twebwe turiyamirije iyo mvugo turiyamirije icyo gikorwa cy'iterabwoba kandi cyo gutuma urutoki abaharaniye agateka kazi na muntu kubamba ikibara bakinjira no mu buzima bwite bw'umuntu kandi ibyo atari bibazo bidategereza kuraba umukuru w'igihugu hanyuma kandi tugaje tubona yuko ari nk'igitero ku buzima bwabo kandi abaharaniye agateka kazi na muntu batanga umwanya wabo bagatanga n'ubuzima bwabo kugira batabare ubuzima bw'abandi. Burundi ari naco gituma twifatanije na Faustin Ndikuman atwara Parsem tukifatanya na Pacifique nini nahazwe atwara Focode tukifatanya n'abandi Barundi baba ari umashira hamwe adaharanira inyungu za politike canke abandi Barundi bakora kugatwe kabo bahora bateka ubwoba bahora batumwa gatoke canke bagatotezwa kubera ibyiyumviro byabo biratubabaza cyane yuko iyo mvugo iteye ubwoba yandukira iranandukira kuko ufusanga hari abashobora kwikiki inyuma ya majambo y'umukuru w'igihugu kugira batere ubwoba izo nzira karengane hama kandi kugira ngo banabakorere n'ikibi hanyuma kandi ugasanga ni mvugo ishobora gukwegara karambaraye abahari na gateka kazina muntu n'igihugu cyose kandi umukuru w'igihugu yarafise itegeko kuko yiyemeje gukingira igihugu n'abanyagihugu gukingira umunyagihugu ari we wese adakwiye kugira uwo akunda n'uwo yanka urukundo rw'umukuru w'igihugu rudakwiye gukumira
urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu CBDDH naributsa umukuru w'igihugu ko gushaka kumva ibyo ashaka atacu bizomufasha mu guhindura ibitagenda neza mu gihugu irari nibizi umuyobozi ishingwa bikogwa mu runani CBDDH asaba abanyagihugu kwata muntu yuja na gukumvugo zidafitiye akamaro Uburundi n'Abarundi n'ubunyene tumutega amatwi
umukuru w'igihugu ntiyumvirizwa arumviriza akongera katanga inyishu ku bibazo akongera agaha akaryo umuntu wari we wese kuvuga ico yiyumvira akumviriza ibyo banegura ivyo banegura akabifatira ko akaraba n'ivyo batanga bwa nyishu agashiraho rero inzego zitumanye huko bapfuko umunyagihugu anomye abika intuntu kumbure akabika n'inzigo bigahava vyama ivyamwe atari byiza biheza bigatangaza abategeka ico rero twagira tukimwibutse tucibutsa n'abandi bategetsi hamara tubatumira yuko bo kwama bahikibanza kumviriza abantu ko abantu boheza bagaja mu biganiro bagaharira ibibazo umuntu aho yihenze bakamuhanura bakamukebura bagaheza bakerekana inzira irashe kugira ngo ibibazo bihari mu gihugu bitoregwe ishu hama kandi ntihagiye umuntu yozira icyumviro ciwe bakerekana inabi baravye amategeko cyane cyane kuko turazi ico dushingira ko abaharanira gateka kazina muntu turahamagara rero umuntu wari we wese cyane cyane inshuti z'u Burundi tugafata n'abanyagihugu bonyene bame barikanuye baravye ayo majambo avugwa ntihagire umuntu azogwa mu rudubi ngo jane nago kuri bijye byavugiye mu maradio afata umwanya wo gutohoza kandi abonye umuntu wari we wese aharanira gateka kazina muntu agomba gutotezwa kubera ico yavuze agomba gutotezwa kubera ico yakoze cyo gutabara umunyagihugu yaravye ko ibyo bibikorwa ariko arakora ari byo gutabara atari byo kwica aheze atabara abaharanira agateka kazina muntu tubona ko bari kubarabangamirwa mu Burundi
inzamba
imidogo n'imyinshi mu banyagihugu bo ku mutumba tondera muri zone Rugazi muri commune Kayanza iyo midogo ikava kwikena ry'amazi rimaze igihe kitari gito yibonekeza muri ako karere abanyagihugu bitura ivuriro n'ibiro bya zone babaza ko atani amazi yo kunywa ubu bakaba bavoma amazi yo mu nzuzi bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike harimo na korira n'inkubi ya Pacifique Eshimana
abanyagihugu bo ku mutumba tondero muri zone Rugazi komine Kabarore ya kera ubu akaba ari komine Kayanza intara ya Butanyerera uwo mutumba tondero usanzwe ari wubatswe ko ibiro bya zone Rugazi mbere ni wubatswe ko ivuriro kuko zone yose igizwe n'imitumba umunani hari ivuriro rimwe gusa kandi gisagara kitari gito abanyagihugu rero ngo bafise ingorane yo kubura amazi kandi bahora bayaronka babajije mu nzego babwirwa ko amazi ngo yo baragabanutse ku isoko ariko bagasaba komine ko yogira ikikoze kuko hariho ayandi masoko menshi yovamwo amazi abanyagihugu bakaruhuka kunywa amazi yo mu migende kuko ari mwinzoka nyinshi mbere ngo bafise ubwoba ko buca bamera nk'abanyabujumbura bakagwara korera kuko bafise isoko rimwe hafi umutumba wose ari buvoma kandi amazi mabi cane igitangaje nuko nivuriro naryo ritagira amazi abaganga ngo iyo bahejeje gutunganya ababyeyi bibarutse ntibaronka yo bakoresha reka ngo no mu gukoropa bifashije utuzi tw'imvura tuva ku mabati abanyagihugu bakaba bafise ubwoba ko naho nyene hazohava haduka indwara zitandukanye kuko ngo nabarongoye iryo vuriro nabo barumiwe eka mbere ngo nibiro bya zone nibigira amazi kuko ngo nabanyagihugu bavyitura bataronka n'utuzi two kunywa urongoye zone Andre Manirambona yaratabaje nawe nyene ariko ngo byarabuze umuti mu ruganda ko kumenyesha makuru kwa radio Inzamba gateka kawe twarondeye abajejwe intwaro co kimwe nabo mu ishira hamwe rigidezo muri komine ya Kayanza kugira ngo tumenye ico bakirokira kogwa kugira ngo ico kibazo cyo abanyagihugu gitore umuti ariko twabakenye
murakoze Pacifique nkishimana imidogo ni myinshi mu bari myibika wabo ku mutumba wa murambi zone busiga komine Ngozi ngo kubera ko batara bahemba amafaranga y'ikawa bashoye mu kwezi kwa gatatu n'impera z'ukwa kabiri barababazwa cyane kuba ibintu biruko mu gihe bashoye kwihinguriro rya leta ngo ntibumva neza ingene leta yitwa mbyeyi mu gihe itariko irabatunganiriza ibyabo n'inkuru ya Julienne Muzinga
nkuko bishikirizwa n'isoko ryacu ngo n'ubwa mbere batema guhembwa bigeze aha bibandanya rivuga ko batabitahura neza mu gihe bashoye ikawa yabo mu mahinguriro ya leta icyo ngiye ngo nuko batigira bahabwa agashimwe nkuko bashoye mu mahinguriro atari ya leta babikoregwa
turababazwa n'ingene twebwe tubura amahera tukagira ingorane nk'izo kandi twashoye ku mahinguriro ya leta mu gihe abashoye ku mahinguriro y'ikawa atari ya leta bobo bamaze guhembwa kandi bama baronka n'ubushimwe buri mwaka buri mwaka aha kuri edine y'umurambi twebwe duhana urubibe na edine ni koperative yo mu Maruri buri mwaka buri mwaka bahabwa agashimwe n'ubu imbere y'uko ihemba ry'isezo igera bobo babanje guhemba agashimwe kw'ikawa bashoye mu mwaka uheze ariko amayedine ya murambi amayedine yahitwa mu gasenyi k'umugondo ahitwa umutumba ikarinzi ni no mu kinyana aha hose n'amahinguriro y'ikawa yegamiye leta ntawudi kitwa agashimwe cyaricyo bagatako rero bagaca batubabaza nuko twima amafaranga yacu
isoko ryacu ribandanya kuvuga ko igihe nk'iki cyahora kigera bamaze guhembwa ihembwa rya gatatu ngo ribatahura neza kuba batarahembwa na rimwe mu gihe bashoye ikawa yabo mu mpera z'ukwa kabiri no mu kwa gatatu
iyumvire kuba twashoye ikawa mu kwezi kwa gatatu no mu mpera z'ukwa kabiri gushika ubu tukaba tutarahembwa kandi mu bisanzwe twahora duhembwa mu mpera z'ukwezi kwa gatanu intango z'ukwa gatandatu ihemba rya mbere mu kwinjira tugahemba ihemba rya kabiri mu kwezi k'umunani mu mpera zako tugaca duhembwa ayihemba rya gatatu ibi bintu rero nk'uko abanyagihugu tubyidoga nta muntu n'umwe yarabyitse nta na rimwe twari bigere tubibona urumva rero birateye isoni
abo barimyi babandanya bavuga ko batazi neza ko kuba leta mbyeyi ari ukubapfukama mu nda bene aka kagene
urakoze Julienne Muzinga mbere yo gusozera ano makuru dukurikire ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mu bishyikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
numunezero ntangere gusubira kubonana namwe muri ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri Nondwi cyatangurire kuri SOS Media kivuga ku myigaragambyo yiyamiriza igisirikare cy'u Burundi turimwe aho bita mu Minembwe muri Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bo mu Minembwe ni muri territoire ya Fizi barihaye amabarabara biyamiriza igisirikare cy'u Burundi kiriko kirabakorera amabi atagira uko avugwa harimo n'ubwicanyi abo basirikare bakabikora bafatikanije n'igisoda cya Kongo hamwe n'imigwi ifasha icyo gisirikare kugwanya umuhari M23 kubwa SOS Media mu gisirikare cy'u Burundi carugaye amabarabara atari make aja mu masoko nkuko bishikirizwa na Beninye Nyasingizwa aserukira abakenyezi bo ngaho mu Minembwe uko kugarama barabara ngo kukaba kumaze hafi indwi zitatu aho ruja n'uruza rwahagaze bavuga ko atakindi igisirikare cy'u Burundi kirondera atari uguhonya abanyamurenge nkuko bishikirizwa n'inararibonye yo ngaho mu Minembwe Icho kimenyesha makuru kiravuga kandi ibiziga bibiri by'umukenyezi n'umwana wiwe byatowe ku musozi muzi turi muri komine ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu. Ivyo biziga bikaba byatowe kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatanu za kuno kwezi. Kubwa SOS Media, uwo mukenyezi n'umwana wiwe ngo bari barabuzwe irengero kuva kuwa gatandatu itariki imwe y'uko kwezi kwa 11, ivyatumye ababanyi bagira makenga. Bahavuye babimenyesha ubutegetsi, ubwo nabwo butegeka kugurura inzu y'uwo muryango aho basanze uwo mwana mu nzu umutwe wiwe ucuritse mu ndobo yuzuye amazi. Ikiziga cha mama wiwe ngo catowe mu gashamba kari kuri uwo musozi nyene. Umutambukanyi wiwe nawe ari nawe Serugo akaba yari yagiye mu gihugu cha Tanzania ku mbo z'akazi. Icatumye uwo mukenyezi n'umwana wiwe bicwa kikaba kitashoboye kumenyekana. Turabandanya amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi. Ikimenyesha makuru iwacu kivuga ku biyayura mutwe bisigaye byibonekeza mu gwaruka rwo mu mashuri yisumbuye. Aho bigeze ngo bisigaye biteye ubwoba nk'ibibangamiye ubwo gwaruka bishobora no gutuma kazoza kabo kononekara. Ibyo biyayura mutwe ngo harimo itabi, urumogi hamwe n'ibyo bita booster. Abajejwe agateka kazi na muntu hamwe n'amasendika y'abigisha basaba abategetsi kurandurana n'imizi iyo ngeso ibangamiye ugwaruka na kazoza karwo. Kubwa David Ninganza ajeje kumenyesha makuru mishira hamwe Sojetaye avuga ko kunyubiya yuramutwe mu mashuri bitakira gasesesha rumuri kuko ngo ibyo banywa ngo sibikoregwa mu Burundi gusa ahubwo ngo hariho nibiva hanze. Aho akavuga nk'inshinge bitera ibinini hamwe n'ibindi byinshi biva hanze, ngo kubona rero byakwiragiye mu mashuri ngo birateye amakenga mu gihe kandi hibonekeza ko ababinywa ku bwinshi ari abana bava mu miryango yifashe. Burundi Echo imbere yo gusozera ano makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru kivuga ku bana bakora ibikorwa kandi batarakwiza imyaka. Abo bana ngo batamashuri bakaja gukorera amafaranga mu kwimba cyane cyane ibikoresho byo kubaka, bakabikora bambaye umwambaro w'ishuri, ibikoresho bakuye ku ishuri navyo bagashira impande zabo. Ubukene buri mu miryango ngo nibwo butuma baja kurondera ubuzi butandukanye kugira ngo bikenure bongere bafashe imiryango yabo. Kubwa Burundi Echo ngo ibyo bikogwa biteye kubiri n'ingingo ya 32 iri mu itegeko rijanye n'uburenganzira bw'abana ryo mu 1989. Akaba rera nino ngaho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi. Nakoze mwese mwayakurikiye, nkaba ndabifurije kuroranirwa aho muherereye hose naho utakuri radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba.
Inunga haduce dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese maduteze yombi, ngashimira n'abagenzanje umwe wese ufite ikiwe bafashije kubaturukaniriza. Mugire aho muba mubahwe mbanye mu byanyu na gahwana.